SBS Radio. Reka nshimire mwewe mwese mudahengeshanya kudukurikirana aha ni kuri SBS mu Kirundi. Ushobora kuyumviriza biciye ku buhinga butandukanye ugiye kuri Spotify, ugiye mu kuronderera kuri Google canke kuri Facebook naho nyene turiyo wanditse SBS Kirundi. Urashobora kuronka ugo rubuga aho ushobora kuzura kurikirana makuru tubashikiriza kandi SBS Kirundi yumvikanira kuri wezi tatu akaburungu SBS akaburungu koma karungu gahitamye Kirundi. Nuko rero mu kiganiro cy'uno munsi ndabahaye ikaze, muri kumwe na Jean Paul Amedenizigama kaze. sbs.com.au Kaze rero mu kiganiro cy'uno munsi. Umushitsi rero uno munsi dufise akabari umusanzwe arongoye umujyango canke community itwara abarundi hariya muri South Australia. Uyo rero akabari Elias Kabura, turi kumwe ku murongo wa telefone. Ndaguha ikaze mu kiganiro cacu canke mu kiyago cacu cuno munsi, Kabura.
Murakoze Amede, kumikaze ku radio yanyu.
Murakoze rero Elias Kabura, mwebwe muri ko muradukurikirana mwese. Uyo rero akaba asanzwe ariwe arongoye abarundi bari hiyo muri South Australia, aho akaba ari mu gihugu cha Australia, akaba ari imwe mu ntara zigize ico gihugu cha Australia. Rero umuryango w'abarundi canke abarundi bari ngaho, uwo buzigitigiri cabo abusanzwe userukira ingene baba.
Ntabonzi neza igitigiri kuko haguma haza bashasha bava mu zindi ntara, kandi hari n'abandi baza bavuye muri Afrika bazanywe n'imiryango yabo. Ariko ku bitigiri dufise byo mu 2016 birekana ko hari abarundi bashika 743, ariko icyo gitigiri bakurenga ndibaza ubusanzwe marushasha twimirije tutomye igitigiri nyezina cy'abarundi barana muri South Australia.
Abo 700 rero ufatiye kuri rusansuma yabaye muri 2016.
Egome.
Turi kumwe ku murongo wa telefone kugira ngo ushobore kutubwira bimwe mu bikorwa muri ko murakora ngaho. Abari ko baratwumviriza bavuga bati mbega none abarundi bari hariya ni biki bakora, abarundi bangana gutyo kumenga sibake, ni bihe bikorwa muri ko murakora?
Muri rusange umuryango w'abarundi ukora hano muri mu ntara ya Australia y'ubumanuko umaze imyaka 15 utanguye, umaze kurangura ibikorwa byinshi cyane hano mu ntara ya South Australia. Warashyizeho imigambi itandukanye nko kwigisha abantu icyongereza, kugwanya matati yo mu ngo, ndetse ku bijyanye n'amagara y'abantu. Tumaze kurangura ibintu byinshi cyane, ariko muri ivyo ubu icyo nyamukuru turiko turahagarara ko cyane ni cyo kuronderera akazi abarundi bose batari ku kazi basanzwe baba hano mu ntara ya Australia.
Dufatiye kuri ico nyene, mushaka kuronderera akazi abantu n'ubuzima musanzwe mu ofise bahabwa na community canke n'ubuzima ugenda mukaronderera mu mashirahamwe asanzwe arondera abakozi?
Muncamake na community nayo nyene iratanga akazi nk'ubu. Nahize gusohora itangazo mu mwanya uheze ndondera umu project officer umuntu hagararira iyo project yo guhagararira
umuntu
abantu akazi
umuntu ambese ajejwe imigambi y'iterambere muri community.
Egome, mpejeje gusohora itangazo ku barundi bose bari hano ko umuntu wese yoba afise ubwo bumenyi ko yo kwandika ikete ryo gusaba akazi, ama kandi tuzoha akazi n'ubu mwunganira mufashe muri ivyo bikorwa. Urumva kuva mu kwezi kwa gatatu tuzaza bari abakozi babiri bahawe akazi na community y'abarundi.
Abo n'abakozi muzohora muhemba canke n'abakozi bazohora bakora ibikorwa vy'ubwitange?
N'abakozi tuzohora duhemba kandi turariko turarondera n'abicanga nyine, kandi ku bikorwa ni byinshi turonde nk'abantu bashika nka 15 bazokorerwa vyo kwitanga hejuru y'abakozi babiri bazabahembwa na community y'abarundi.
Kumurakoze rero, umbega kuri kora twumviriza akavuga ati bano bantu none batanga akazi gute, babigenza gute, wo tucira ku ncamake neza na neza ingene ico gikorwa mwimirije kugishira mu ngiro, ni bangahe muri kumurarondera ubuzi?
Muncamake turondera ubuzi abantu bose bashoboye gukora kandi bifuza gukora, cyane cyane hariho abantu bafise ingorane y'ururimi. Ingene tuzobikora, tuzobafasha gutahura ingene akazi gakora no muri Australia, amatwe tubahuze n'abakoresha cyane cyane abantu bakora mu mahinguriro canke mu mirima canke ubundi buzi bwose bworoshye butarinda icyongereza kiri hejuru. Icyo ni cyo gikorwa ahanini tuzokora kugira dufashe abo bantu.
Muriko muravuga gutyo, twibutse abantu yuko hamwe n'iki kiza cya COVID-19 imiryango itari mike yarabuze akazi mu gihugu cya Australia. Mbere leta ishyiraho umugambi yise Job Keeper hamwe na Job Seeker, ayo akaba ari amafaranga asanzwe ahabwa abantu bashoboye kubura akazi canke aba masaha yagabanutse nk'ibice bigera kuri 20%, abandi nabo kumbure bakagira ingorane zicanke na ziriya. Rero abo leta kuva mu kwezi kwa gatatu ikaba ibafata mu mugongo, mbere ikaba ari umugambi uzorangira muri uku kwezi kwa gatatu twimirije, ariko ivyo bikazo kwemezwa n'inama nshingamateka ya Australia. Rero mwebwe tugarutse kuri Elias, nuko mwebwe ngaho rero hari ababuza akazi canke hariho abagatakaje canke muriko murafasha kuronderera kugira bagasubiremwo canke n'abantu bashasha batarigera batangura gukora?
Mu ncamake dufasha bose abari bafise akazi bagatakaje, hariho n'abandi bashasha badasanzwe bagafise bariko barakarondera, kuko umugambi wacu ni kugira ngo abantu baze ku mfashanyo za leta, kuko imfashanyo za leta ntizikwiye kuba mu buryo bashobora gukenera kugira ngo bashobore kubaho, kandi kugira ngo nabo baterere umuganda muri kino gihugu catwakiriye. Kurazi kubaho udashobora gukora akazi uruma n'ibintu bigoye, naho ubukarondera ntukaronka usanga bigoye, ariko ni umugambi twihaye nyine kugira ngo umuntu wese yumva ashoboye gukora kandi afise ingufu n'ishaka tumufashe kugeza aronsa akazi.
Nuko rero Elias, turiko turarangiza kino kiganiro canke kano kanya kacu, nagomba ndakubaze nirihe jambo wobo ufitiye kumbure atari abarundi gusa bari muri South Australia, abarundi bari mu ntara zitandukanye za Australia bavuga bati ngenda gukora kubera iki kandi leta isanzwe indiha, ni kubera iki ngenda mzuka kare ngenda gukora nduha ncumukura kandi leta ishobora kuzima nzojya yo make njyame kare?
Gikuru nubwira abarundi ba bene wacu nuko bamenya kino gihugu ingene gitunganijwe, kino gihugu ingene gitunganijwe, wewe ubaho kubera abandi bakoze, nawe nawe bigomberwa yuko ukora kugira ngo abandi babeho. Uruma kino gihugu gitunganijwe ukuntu wari we wese asa kugira icyo akoze kugira ngo uwundi muntu nawe abeho. None rero umuntu amaze imyaka nk'itanu itandatu ari ku mfashanyo za leta ashoboye gukora atagwaye cyangwa afite ubundi bumuga, ni byiza ko nawe agenda gukora kugira ngo abandi babeho ku ngufu ziwe. Mu ncamake ko niko kamunotera abarundi bose bumve yuko atari kwicara gusa ngo bagire imfashanyo za leta, kuko ajya amahera baronka ni kubera haba hari abantu bakoze. None rero mu gihe hari abandi bakoze nabo bagatera gukora kugira ngo abandi babeho, ako niko kamunotera abarundi bose bari hano muri Australia. Murakoze.
Murakoze cyane namwe Elias, ndabibutse ko iyi yari SBS mu Kirundi, ni Jean Paul Amedeni zigama nkaba nari ku murongo wa telefone hamwe na Kabura Elias asanzwe arongoye umuryango w'abarundi hariya muri South Australia, nimwe mu ntara zo muri Australia. Ndagushimiye cyane ku kanya mwaduhaye Kabura.
Nange ndabashimiye cyane Amedi, nibaza yuko kino kiganiro kuzoshikira abarundi bose bashobora kumviza SBS. Murakoze.
Murakoze cyane, yari SPS mu Kirundi. Ukaba washimye kino kiganiro urashobora kubisangiza abandi kugira ngo nabo bamenye ibiriko biraba, cyangwa ufite icyumviro urashobora naho nyene kutwandikira kuri ubicishije ku rubuga rwacu rwa Facebook SBS Kirundi, urabona urubuga rwacu hamuheze utwandikire udushikirize icyumviro cyawe. Murakoze, naho ubutaha. SBS.com.au